Biri Nizmi Demerik. Ijwi ry'Amerika ribandanya ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Cyuti muduteze amatwi mwese namwe mwese mucugura amaradiyo yanyu twongere kuba ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Fidel Niyongabo ateramize ibi biganiro. Uyu munsi ni kwa gatandatu tariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2018. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini ku migenderanire hagati y'u Rwanda na Uganda n'ibyatangajwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kiganiro c'abavugizi b'inzego cyatunganijwe mu ntara ya Bururi. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Radio Ijwi d'Amerika Washington DC ku makuru yo mu biyaga binini u Rwanda rwatangaje ko naho habayeho ibiganiro hagati ya Uganda n'u Rwanda bigenewe kongera kubanisha ibihugu byombi gushika ubu uwo mubano uracyarimwe agatosi. Byatangajwe n'umunyamabanga wa leta mu bushikiranganji bujeje imigenderanire Ambassador Olivier Nduhungirehe. Mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda Sumta Kaboyi niyo nkuru yaduteguri.
Hagiye gushira umwaka urenga umubano w'u Rwanda na Uganda udahagaze neza, ibintu byagize ingaruka ku iterambere ibihugu byombi bihuriyeho ndetse n'imibanire yabyo muri rusange. Nyuma yo guterana amagambo ku mpande zombi, igihugu kimwe gishinje ikindi kukivogera, abayobozi banyuranye barahuye bagirana ibiganiro. Perezida wa Repubulika nawe yageze aho ajya mu gihugu cya Uganda, ndetse aba bakuru b'ibihugu batangaza ko ibintu bigiye gusubira mu buryo. Muri iki cyumweru Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda General James Kabarebe ubwo yagezaga impanuro ku ntore z'imbaturabukungu zirimo gutorezwa mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba, yumvikanye asaba abikorera kubaka igihugu cyabo aho kujya birukira mu gihugu cya Uganda, ibyo uyu muyobozi yise guhundahuna.
Urebye akarere dutuyemo, nta karere katari keza. Reba Zaire hano Kongo, reba Burundi hano hepfo, wenda Tanzania niduha amahoro, reba Ubugande uko bumeze. Buri munsi mwirirwa mujyayo babafata, bafunga, bakubita, bacunaguza, barahondagura buri munsi, bagakubita, bagacunaguza. Uhunahuna Uganda, muhunahuna yo mushaka. Mwakubatse igihugu cyane, mwakurinda kujya kubitirwa hariya mushaka yiki? Uganda ko mwayivuga ko twayivuyemo, twayibayemo, twayihunzemo, tugatanga amaraso yacu tukabahora igihugu kuko tugifite. Mwakubatse igihugu cyane. Umugande narwara gripe bati ni Umunyarwanda, ariko ibyo biba bifite icyo bihatse. Icyo bihatse ni uko batishimiye ko dutekanye, tumeze neza, turiho dutera imbere, n'ubuyobozi bwacu bumaze kugera ku rundi rwego.
Ukurikije imvugo y'uyu muyobozi wakwemeza ko uyu mubano utaraba mwiza ntiyaba yibeshye. Ibindi nabyo byashimangiwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Uyu muyobozi yatangaje ko uyu mubano ukirimo agatotsi nubwo hari byinshi byagiye bikorwa ngo ibihugu byombi bibashe kubana neza.
Umubano hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Buganda hajemo agatotsi, cyane cyane bitewe n'ukuntu Abanyarwanda bajyaga mu Bugande nk'uko bagendaga bafatwa, bagakubitwa nta mpamvu igaragara. Ndetse hari ikindi kibazo cyavutse ngo cy'abantu 40 bafatiwe ku mupaka w'Uganda na Tanzania, bigaragara ko bari bagiye mu myitozo ya gisirikare. Ibyo bibazo byose ni ibibazo biduteye impungenge, byaduteye impungenge ku buryo byari ngombwa yuko biganirwaho n'impande zombi. Ibibazo rero ntabwo twavuga ko byakemutse burundu.
Muri iyi minsi kandi umubano w'u Rwanda n'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawo ntabwo uhagaze neza, ku buryo hari impungenge ko ibi bihugu biri mu muryango w'ibihugu bivuga Igifaransa bishobora kutazaha amahirwe mushiki wabo Louise wiyamamariza kuyobora uyu muryango uhuriweho n'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa. Ambasaderi Nduhungire yatangaje ko hari icyizere ko ibi bihugu bizamushyigikira kuko ari umuco w'ibihugu bihuriye mu muryango wa Afurika yunze ubumwe wo gushyigikira umukandida watanzwe uyu mugabane. Ikindi kibazo cyagarutsweho muri iki kiganiro ni cy'umunyamerika Theodore Meron, umucamanza washyizweho ngo azabashe kurangiza ibibazo byasizwe n'urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda TPIR. Uyu mucamanza yakomeje kunengwa na leta y'u Rwanda kuba afata ibyemezo byo gufungura abagize uruhare muri jenoside batararangiza ibihano byabo. Ambasaderi Nduhungirehe avuga ko bagiye gusaba ubufasha ibihugu byose bigahagurukira uyu mucamanza.
Ikibazo dufite n'ukuntu mbere na mbere umucamanza arekura ba ruharwa bateguye jenoside yakorewe abatutsi bakayishyira mu bikorwa, ndetse niyo bana ba ruharwa nibura bakemera icyaha, abo arekura ntabwo bemera icyaha. Ni ikibazo kuri twe ngira ngo amaze kurekura abantu bagera kuri 17. Twebwe rero tuzakomeza tuvugane n'ibyo bihugu byose kugira ngo ibi bintu umucamanza Theodore Meron ari makora ntibizakomeze kuko kurekura abo bantu nkuko nigeze kwivuga ni igitutsi kubarokotse ni no kutubahiriza ubutabera.
Uyu muyobozi yanavuze ko kugeza ubiperereza rigikomeje ku kibazo cy'umutekano muke cyabaye mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo muri iki cyumweru, ashimangira ko ibyo polisi yatangaje ko abantu bateye muri aka karere baje baturuka muri pariki ya Nyungwe ku gice cyegereye u Burundi. Uyu muyobozi yavuze ko nta yandi makuru mashya araboneka. Asufite Akaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo arakomeye, nta ngorane z'amagara zimuhanze. Ibyo byatangajwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa Ndenzako mu gihe hamaze igihe havugwa ko ukuguru k'umukuru w'igihugu kumubangamiye. Jean-Claude Karegwa Ndenzako yabivuze mu kiganiro c'abavugizi b'inzego catunganijwe mu ntara ya Bururi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Christine Munezero.
Ubutungane, imigendere n'amakungu hamwe n'ubuzima n'ingingo z'umukuru w'igihugu nivyo bisata vyatwaye umwanya munini w'ikiganiro catunganijwe kuri uyu wa gatanu. Ku bijanye n'ibimaze igihe bivugwa yuko amagara y'umukuru w'igihugu atifashe neza, umuvugizi wiwe Karegwa Ndenzako yamenyesheje ko atangwara iriko irabuza umukuru w'igihugu kurangura amabanga yiwe neza.
Umukuru w'igihugu amagara yiwe yifashe neza ariko benshi muramaze kumubona yarahinyagaye, ariko samagara mukizi guhinyagara n'ibintu bisanzwe umuntu wese arahinyagara. Sinzi ubari ho igituma ari abantu bashinje kubivuga, ariko ni ibintu bisanzwe cyane. Ikindi nacyo abarundi twemuje turategera n'abandi bantu bose kurongora igihugu umuntu akoresha ukuguru, akoresha umutwe n'umutima, ibyo bihimbye bikomeye neza, ibindi byose bica bigenda neza.
Nayo mu gihe mu makuru avuga mu Burundi harimo ko igihugu cy'u Rwanda cyandikiye Burundi kibusaba gushyigikira umukandida w'u Rwanda mu kibanza cy'utwara ishyirahamwe ry'ibihugu bivuga igifaransa, umuvugizi wa leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba avuga ko iryo kete ritarashika.
Icyo tubamenyesha aho ku bwa leta y'u Burundi ni uko iryo kete n'ibyo turabona urari kubita ijisho. Mugabo kuba bivugwa ni bisanzwe yuko aba Burundi cyangwa u Rwanda barungikanira amakete. Bwa mbere u Rwanda ni umubanyi w'u Burundi kuva imyaka 100 rero umubanyi mu gihe afise urubanza akabwira mugenzi w'umuzimyamuriro ati urandehera mu bindi, ejo muri iyi minsi nzosohora umwana canke nzokora urundi rubanza. Bene ibyo ntibisanzwe rero.
Ku bijanye n'insamirizi, Ijwi rya Amerika hamwe na BBC bimaze ukwezi kurenga vyarugariwe imirongo ya FM isamirana mu Burundi. Nestor Abankumukunzi arongoye urwego sense rucungera itangwa ry'amakuru avuga ko baciyumvira ingingo yofatwa hagati yo kubandanya ico gihano no gutezurira ayo maradiyo.
Mu rwego rujejwe gukurikiranira hagufi uyu mwuga wo kurangura amakuru rukaba ariko rwihweza ingingo nziza yofatwa mu ntumbero yo gushigikira gushyira imbere ineza ya bose. Abaserukira ayo maradiyo abiri nayo ni kuvuga iradiyo y'Ijwi rya Amerika na BBC, nabo nyene tugize iminsi tuvugana ku telefone tukaba twaramenyesheje yuko ingene urwego sense rukora ingingo ikomeye nk'iyo y'ukugara cyangwa kugurura ikinyamakuru ifatirwa mu nama ya bose.
Kuguye nongo y'urwego sense ngo si ngombwa ko intumwa z'ayo maradiyo zishika mu Burundi, akagabisha abitwara uko urwo rwego rudashima.
Hariho nk'iradiyo imwe ibandanya ikoresha umumenyesha makuru akurikiranwa n'ubutegetsi n'ubutungane. Murumva yuko inyifato nk'iyo itazifasha kugira ngo dufate ingingo yohaviza kugabanya ca gihano.
Ingingo yaka imirongo ya FM amaradiyo Ijwi rya Amerika na BBC yagiye mu ngiro kuva itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Urwego CNC rukaba rwafashe iyo ngingo mu kiringo cy'amezi 6. Amaradiyo Isanganiro, CCB FM Plus na RFI y'Abafaransa yaragarabishije muri uyu mwanya nyene igisata cihayanishwa c'ikinyamakuru Le Nouveau carahagaritswe ariko gihava kiratezurirwa. I Bururi, Christine Munezero, Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu, ubu ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ha radio y'ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Jordan na Hazondongo ibiganiro byo numwanya ikaze mwese nchuti bakunze
ajya gasege ndara hantu ndara ngo nkata nkirwa ngaha ariho mu gihe njya nkarondera hantu njyama nkemera nkatunanya ne ngaha nyene nkagoma ngaha nyene n'igende he uno nko mu ndaro yo kwicoro yo cyangwa nyiriza unirwe wiwe nsanza nkirwa ngaha ngateka twandose nkajya hamhagera mu gihe njya gasege ndara mu babanyu hajya hano
uyu numwe mu banyagihugu bo muri zone ya Gatumba commune ni Mutimbuzi ibijumbura avuga yuko imyuzurira y'amazi y'imvura yaguye mu kwezi kwa gatanu n'ubu ikibabangamiye abagera ku majana indwi nibo bakeneye aho barara turabigaruka ko hanze hatome hagufi ya maradio yanyu
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongenda bahikaze ikiganiro cacu no musi tugihere mu gihugu cy'u Rwanda aho bamwe mubahurikiye mu makoperative yabunguruza abantu kuri moto mu gisagara ca Kigali batakambira inzego zishinzwe igisata cyo kunguruza abantu n'ibintu gukora amatohoza acukumbuye bagiriza bamwe mu bayobozi babo kubanyereza imitungo yabo ibindi kwino nkuru turabibaza umenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa
Munama yahuje ministeri y'inganda n'ubucuruzi ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative abibumbiye muri koperative z'abatwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali n'izindi nzego byaje kugaragara ko hakiri uruhuri rw'ibibazo kubari muri ayo makoperative nibibazo bishingiye cyane ku micungire y'imitungo y'amakoperative yabo ndetse n'imiyoborere bavuga kwidahwitse muri ayo makoperative Umwe mu banyamuryango bazamuye ikibazo ahuriyeho na bagenzi be yabwiye abategetsi ko amaze imyaka 24 muri koperative kuva iyo myaka yaba imigabane ishingiro imisanzu n'ibindi ngo abanyamuryango ntibazirengero ryabyo kuri mikoro ya radio ijwi rya Amerika na gahinda kuri bwana François yamuremye w'imyaka 56
imyaka 24 irashize ndi mu koperative genocide irangiye nibwo twashinze ikitwaga Stamurwa dutanga imari ishingiro y'ibihumbi 50 ibihumbi 50 tugatanga n'umusanzu w'amafaranga 300 buri munsi ayo mafaranga yose imyaka yose tumaze tuza hano yagiye turagenda uyu munsi imari ishingiro yacu ntibatwereka niba yarungutse niba yarahombye
bwani yamuremye yabwiye abategetsi ibindi byanyerejwe muri koperative yabo maze anabishimangira radio ijwi rya Amerika
twaguze imodoka ebyiri za koperative yacu kamyoneti n'ivatiri izo modoka zaragurishijwe ntituzi amafaranga yazo zagurishijwe ntituzi aho zagiye ntituzi n'abaziguze nuko byagenze umujyi wa Kigali waduhembye Algesa zirindwi yuko dufite imikorere myiza muri Nyarugenge izo Algesa zirindwi Ajese mwigura miliyoni ni miliyoni 3 n'igice. Izo miliyoni zose ntabwo tuzi ahantu zarengeye. Hari miliyoni zirindwi bazanye ngo muri koperative z'imituri zacu twatangaga amafaranga y'imisanzu. Izo miliyoni nazo ntabwo tuzi ahantu zarengeye.
Abandi banyamuryango mu makoperative y'abamotari mu mujyi wa Kigali bakavuga ko abagerageje gutunga gatoki abanyereza imitungo yabo baterwa ubwoba
nugerageje kuzamura ikibazo cyumvikana n'ingingo yumvikana mu kimotari bamufata nk'umuntu ngo ushobora kuba agiye kurema gatsiko kandi twe turi kuburanira inyungu zacu dushingiye kuko umurongo leta dushyiriyeho amategeko n'amabwiriza abiteganya tukabaza ikibazo ari kugasanga biheze mu kirere umva bari kutubwira ngo bazabisubiza n'ubu ngubu ninge utinyutse kuvuga ibi abandi iyo bagiye kubivuga bafite ubwoba ngo inkuru kizirabaho ngo turafungwa ngo turaregwa n'ibiki ariko jyewe nahagurutse mvuga ngo niyo byaba ari ukurengana nzemere ndengana ariko nashyize ukuri ahagaragara
Ubutegetsi bwizeza ko kubera amavugurura mu micungire n'imiyoborere y'amakoperative hatazongera kubaho kurigisa imitungo y'abanyamuryango bwana Vincent Munyeshyaka ni ministre w'inganda n'ubucuruzi mu Rwanda
politiki irimo kwihindura ku buryo nta muntu uzongera kurya iby'abandi mu birangire ibyo mu bimbe nta muntu uzongera kuba kurya ibyo batayarya ariko bazajya gimuturana iyo mwitegereza mbona abafite apeti nyinshi cyane ariko turabagira inama yo kuyigabanya hakiri kare turashaka ko amakoperative agira akamaro kubaji muryango.
Bwana Munyeshyaka yaburiye bamwe mu bari ku rutonde rw'abanyereje imitungo y'abakoperative bakibwiriza bakayigarura mu gihe kitarenze ukwezi.
Waba azi neza ko afite umutungo wa koperative akawusubiza ku neza twamuha ukwezi kumwe akabikora. Niba atabikoze risa dufite abantu 230 turagikurikiranira twabigeje mu nzego zibishinzwe zabikora kutumira.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative mu Rwanda RCA mu mpine cyadutangarije ko kugeza ubu kibarura amafaranga agera muri miliyoni 72 zanyerejwe mu makoperative y'abamotari. Kiravuga ko ari dosiye cyashyikirije ubugenzacyaha. Cyashimangiye ko nta kabuza y'amafaranga bayanyereje bazayagarura kuko ngo hari ingamba zakoreshejwe mu yandi makoperative. Profesori Jean Bosco Harerimana akuriye ikigo cy'igihugu cy'amakoperative.
Umurengeza ko mu myaka ishize hari haranyereye miliyari imwe na miliyoni 700. Ariko uyu munsi tuvugana amaze kugaruzwa miliyari imwe na miliyoni 500. Murikumva ko ari miliyoni 200 gusa zisigaye. Ingamba twakoresheje ku Murenge Sako ngo tugarure icyizere abanyamuryango bo mu Murenge Sako ni nazo turi gukoresha kugira ngo tugarure icyizere aba bamotari.
Icyakora kubera bamwe bemeza ko bitari ubwa mbere inama nk'izi zibaho kandi zifata imyanzuro basanga nta kigeraho bataye icyizere.
Nuko buri munsi batubwira ko bigiye gukemuka niyo twanditse amaretire. Niyo twanditse amaretire avuga yuko twari amafaranga yacu birangira batubwiye ngo bazabikurikirana ariko bigahera mu kirere.
Ntacyo bazakemura baratubeshya baragenda bakicara mu biro. Wagira ngo basangira nawe muri arasiye
kandi bavuze uburyo bafite n'urutonde rw'aba
bararufite ariko wagira ngo barasangira iyo tuvuze ntibashaka ko tunavuga.
Kugeza ubu ikigo cy'igihugu cy'amakoperative mu Rwanda kirabarura amakoperative 182 y'abatwara abagenzi kuri moto bazwi nk'abamotari mu mujyi wa Kigali. Gibumbiyemo abanyamuryango hafi 2025 hafi ya bose bakiri urubyiruko. Kibitse urutonde kandi rw'abantu 230 bakurikiranyweho kunyereza imitungo muri ayo makoperative basabwa kuyigarura mu maguru mashya. Ukurikije agahinda bamwe mu banyamuryango b'aya makoperative bagaragaza birasa naho bitabaye itegeko kuba muri koperative ku bamotari bamwe bagombye kuba barazisohotsemo. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Imiryango igera ku 700 yo muri zone Gatumba turi muri commune Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura mu Burundi ntigira yicira naho nayimira inyuma y'imyuzurira y'imvura yaguye mu kwezi kwa gatanu. Abenshi muri bo ntibagiraho bakika umusaya eka n'ubukene ngo burabarembeje nk'uko muvyumva mu nkuru twateguriye n'umenyesha makuru wacu i Bujumbura Diane Ndonse.
Imiryango yo muri zone Gatumba yasinzikajwe n'imyuzurira y'imvura yaguye itariki zine z'ukwezi kwa gatanu muri uno mwaka. Nyinshi yaba mu ducimbiri twa Mushasha ya mbere n'iya kabiri hamwe no mu gacimbiri ka Gaharawe. Muri kino gihe imwe muri iyo miryango ibayeho ubuzima bwo kwama yasavye indaro ahikika umusaya. Uyu numwe atwiganira uko abigenza.
Kwaratewe n'amazi no kururumva imvura iragwa nk'uko imvura iguye nkasanga mu nzu niho byabize byateze nkabura aho ndyama nkagira agasege indara ahantu ndara ngo nkata nkirirwa ngaha ariho nkugira nkagira nkarondera ahantu ndyama. Kandi wewe nyine urabona ukuntu inzu imeze kandi ndikiri inzu iyo nishandiye urabona ukuntu isigaye imeze ngo kubera ingorane nyine ifise n'uburyo buke nkemera nkatunanye ngaha nyine nkagoma ngaha nyine ngende he. Uno nkuwo mindaro yo mwijoro yo tanyiriza unirwi wiwe ntanza nkirwa ngaha ngateka twandose nkajya hamahagera mwijoro ngira ngasege indaro mu babanye hajya murabona nkajya sino hajya mane mu bihoro byarahitse
tujya tugunira none wadukuye wafukishije
uduki nadutoranya aho nakabonye nkafukisha nadukura he nyina araho nakamwe kameze neza arakamakara ntatora nkasirako none ugera gute.
Abo mu mazu atasenyutse gose bahisemo kubandanya baba muri iyo myuzurira na bugingo n'ubu itarakama. Abana baguma bakina muri ayo mazi y'ibidengeri. Ababyeyi bafise impungenge kwa ayo mazi ashobora kubahekura. Byongeye bavuga ko n'imibu ari myinshi igashobora kubakwegera indwara ya malaria.
Nawe ubuhungiro aho nogenda kubanda ndahongera ati ndahabwa nemera kuguma hahe tubwaye ntibwo ubu n'imibu tihageze size bamyinshi irarenze kubera
igitigiri kinini cy'abatewe n'imyuzurira kigizwe n'abarimyi. Ukwisanurira amazu canke kubaka mashasha bavuga ko atavyo bashoboye. Niyo Nzima na Sitaziya n'umwe muri bo avuga ko n'imirima bari kwikora ko yatwawe.
Turashobora kugira ngo tuyisanure mugabo rero kubera ubuzima tuba dufise kugira ngo turondere ibyo tujya n'ibyo twubakisha biratugora. Kubaka inzu biragoye. Ibati ryo nyene riri ku mahera menshi igiti cyo nyene n'amafaranga atari make. Natwe atahandi turondera muri iyo suka ibintu byinshi mu byara twawe mbere ntitwigeze dusoroma none rero urumva kwiri tuca twemera tukabaho gucyo nyene none twugira gute nirima y'imiceri twari twarimye mu nima umuceri aho hepfo uratwagwa n'umuhungu wanje yarafise undi murima w'umuceri twatwajije imirimo ibiri yose urumva ntitwigeze twishoroma kubera amazi menshi niyo yari kudufasha nyene kubera twari kuronkamwe amahera mugabo urumva ubu nta nakimwe twifashije
imyuzuri iri gitera mashira hamwe amwamwe agarukira kuri bantaho nikora yarafashije mu gutanga amahema ariko harabavuga ko batashikiriwe nubwo abayarose bavuga ko bageramiwe n'izuba hamwe n'umuyaga wo mwijoro uva mu kiyaga cha Tanganyika nahayo Jean Claude umwe mubatewe n'imyuzurira avuga ko ababazwa n'ingene atakirakogwa ku bwabo
ibi bintu mu Burundi tumaze kubimenyera imyaka myinshi baraza bakaraba abagize ingorane ariko ntanakimwe twigera tubona cifashanye biradutangaza gose kubona abantu bajejwe gufasha baza bakishikira kuri tele bakabona ibintu nk'ibi bibabaje ariko tugatahira uko baje kuturaba n'ukuri birababaje
nubwo ibintu biruko umujyango w'umwe bwa Buraya warasohoye itangazo itariki imwe ku kwezi kwa gatandatu ivuga ko itanze ifashanyo kuri aba bantu ingana n'amafaranga y'abanyaburaya igihumbi n'amajanindwi ni kuvuga imiliyoni zirenga amajana atatu na mirongo itanu z'amafaranga y'amarundi muri iryo tangazo bivugwa ko iyo mfashanyo izoca mu gushigikira ibikorwa umuryango utabara imbabare kwa Rouge usanzwe ukora mu kugarukira ku basinzikajwe n'ibiza nubwo bitagaragara neza ryari zoshikira abigenewe aba batewe n'imyuzurira bobo basaba ko yobashikira vuba Hatungimana Salum asanzwe ari nyumba 10 wo kwibarabara rya 12 muri mushasha ya kabiri asaba ko iyo mfashanyo yobashikira hakiri gihe cici
iyo mfashanyo n'imbihari byo siramwe cyo tugarukiraho byihuta kuko urumva imvura yongeye kugwa ibasanga uko bari iyo bengaruka nyinshi gose mbagara y'abantu yosinzikara gose
Zone Gatumba iri ku birometero 12 uvuye mu gisagara cha Bujumbura igahana urubibe n'igihugu cha Republika iharanira demokrasi ya Kongo imyuzurira nk'iyi yigeze kubangamira uduce twino zone nk'uko mu mwaka w'2015 ariko kandi kuva mu ntango z'uyu mwaka imyuzurira y'imvura yarabonetse mu turere tutari duke two mu gihugu Mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
tukiri mu Burundi bamwe mu banyagihugu muri commune Muhuta ni ntara ya Rumonge biyamiriza uko ibikorwa rusange bitunganijwe abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeje ko ivyo bikorwa bisa nk'ibiriko bifata intumbero za politique Hidoni Donala Yves Irankunda akoje rya Amerika imuhuta mu Rumonge
Ivyo bikorwa vyiterambere rusangi vyamabiba uko umunsi wa gatandatu ugeze muri yo komini ya Muhuta abanyagihugu bavyitaba bayagirije ijwi ry'Amerika ko batumirirwa kutavuga rumwe n'uwo wese bazi ko atavyitaba abo banyagihugu bakidoga ko mwerizo nyigisho zisa n'izifatiye ku macakubiri zibaruhije Hakizimana Anita ayagavuga ati
Tradisiyo ya Amerika anyigisho za politike n'imbe bivane byo ariko barakubwiye n'imvugo za itse ariko aravuga ari bintu by'iterambere n'ibyo byiza biteza imbere nko guca amabarabara kwewe dushaka ibintu by'iterambere gusa nta kindi kurajemba ndiko ndijukira ibintu by'iterambere byari bikwiye guteza imbere ukazaba dukorera amabarabara utarinze gushyira imbere ibintu inyigisho za politike
inkurikizi y'izo nyigisho ni uko hari abazifatira ko bagashaka gusotora abandi no kubadodobereza ko bo barabahemu badakunda indogozi z'igihugu uko niko vyashikiye Alphonse Nkunzu Muremyi
uwo munsi sinagiye nta kuko ariko numvise urunwaro bavuga ati cyo sinagiye kubikorwa rusange yaba nari nkomeye nari gukora ibikorwa rusange
wari waragize ubwo
imi narabugize kabisa kuko navuga ati mwanya mwa barashobora kumfata bo tureka tukidedembya kuko ukomeye ntiwareka kujya kubikorwa rusange kurema ni baraye bagabanye mu kazi nk'uyo kuko bakwiye kubigabanya kubera yuko umuntu abirashika nk'uvise akantu uja kuko uwo munsi nyine wa gatanda nk'uwo munsi w'ibikorwa rusange ukagenda ushitse wagira ugenda ukazomba bagakacye mu kaye aho hantu niho waruziga kantu za gukura mugaba cyo bagwagarika ati ntugende kwa kazi uyu munsi dufite bako kwari sangi ka kazi karapfuye none uza kugiye iki cyaza gufungura iki mu mwanya je bya byashike gose
kugabo banyagihugu imvugo zicanishamwo ntizari zibereye kuvugwa muri ivyo bikorwa vyiterambere rusangi mu gihe abavyitaba bataba banasangiye imigambwe ibintu bibandanije uko biri Yeremia Uwimana amenyesha ko azoheba kuvyitaba yemange ingaruka zizomushikira
mwino komine yacu no kubera mbona kivyo mbona nuko ibintu by'intuze nyavyo ibintu bya politike bakabyigiza kubera ibikorwa rusange ntibeza ngo bigende neza twahora duhuza cyane gose nka jewe jizo nkurikiza agenda zemanze kubera batagabana ibyo bintu by'inyigisho z'imigambwe genda byemanze batabihagarika sinzosura kubizamo ibyo bikorwa rusange sinzosura kubizamo je bo bihagarika kugyango tubandanye ibikorwa
abajejwe intwaro muri commune Muhuta baremeza ko ivyo bikorwa vyiterambere rusangi birangiye bafata kanya bakayaga n'abavyitavye ibijanye no gukomeza imibano no kubungabunga umutekano hagati yabo kuvyagiriji bibavugwa ko Jean-Claude Havyarimana umuhanuzi mustaneri ajeje ibibazo by'intwaro hamwe na karanga yisigura avuga ati
ibikorwa by'iterambere rusangi ngaha aye muri komine yacu ya Muhuta hari igihe usanga ariho bamwe bamwe batavyumva na cyane cyane bakaca babihintumbero ya politike bakabifata nk'umenga ibikorwa rusangi tubahemereza gukora ukamenga bakagomba kwitirira umugambwe hari igihe bumva abantu bavyitoga mugabo bakabituta matama mugabo ntibabiserure kuko turagaragaza kubibereka neza yuko ibyo oye atariko birekanda atari byo bandanya guhimiriza no kwigisha bene igihugu no kubereka neza ko ibikorwa rusangi iterambere rusangi si ivyo umugambwe si ivyo umuntu si ivyo idini ni ibikorwa by'iterambere rya twese uko twese tuba dukeneye ibyo bintu kugira ngo bidufashe tukaza twizera rero yuko n'abatowe bavyumva no munsi impera n'impera ko bazovyumva neza bakumba yuko igihugu cyubakwa na bene cyo
abo banyagihugu bo muri commune Muhuta banegura n'inyifato yo kubimaza imwe mu mpapuro mu rupapuro rw'amavuka y'abana babo hamwe n'izerekana ko bubatse biciye amategeko kuko bazwi nk'abatitaba ivyo bikorwa by'iterambere rusangi kugabo indongozi zikwiye kumenya ko ukutazi baronsa ari guhonyanga amateka y'ivyo bari bafitiye uburenganzira mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Mugisata cimpunzi Nairobi muri Kenya hari abarundi barenga 200 barara mu ibarabara imbere y'ibiro by'ikigo cawe nikijeje impunzi RCR haraheza amezi arenga 5 abarundi bagizwe hanini n'abakenyezi abana n'abakiri bato baje bava mu ikambi yitwa Kakuma ni muri Kenya nyene basigura ko bahunze umutekano muke gushika ubu RCR ntirabatunganiriza yabwiye kurindira eloje urika neza I Nairobi atubandaniriza ino nkuru
Ugeze mukirabo cha wayakiwe muri Westlands Nairobi wakirwa n'abantu bahagandagaje mu kuryama bitabaza uduce tw'ibikarato utundi bakatwikingiza imbeho mu mfuruka zibiri z'ico kiraro aho nyene niho batekera imfungurwa baba baronse ibarabara bariko rya wayakiwe ni rimwe muyagendera ko imiduga myinshi cyane rikaba ari rimwe abiri ku murango bakirwa n'izuba canke bagakubitwa n'imbeho nayo buri gihe mu ijoro imbeho ibizura inzara bari ku metero nkeya z'ibiro bya SR Bamwe muri bo batubwiye icabatumye kuva mu ikambi ya Kakuma mu buraruko bwa Kenya iyo bari barahungiye
Nari mu Burundi umugabo wanje baramwica n'umwana wanje ubwa mbere w'imyaka 13 hama mbona umutekano wanje ntugenda neza mpungira muri Kenya bajya bishye umugabo wanje babandanya bankurikira Kakuma nguma nitwara kandi umutekano wanje muke barawubona pe babona ko ari by'ukuri babona ko ntababeshya munyuma niho najyamye nza numva abantu bakebye inzu y'iwanje amasoro aravuga inzira asha kubera amasoro niho hageze igihe bampuruka ratasi bwo kumpamisha ngaha na Nairobi.
Kintu cyadukuyeyo ni impamvu z'umutekano mukeya abaturukana baguma batwinjirira mu nzu aho turi bashaka kutwica n'abana umugabo wanjye waramukurikirana cyane ko yari n'umubodaboda aragirirwa nabi n'inkaratasi za polisi turazifite niho twabonye ko ashobora gupfirayo nta muntu n'umwe atwumviriza twarageze naho tuva mu nzu aho twabagatajya mu nzu yo gupanga kandi turi mu nkambi ibyo twagiye kubishikiriza UNHCR tubwire ko izadukurikirana twarindiye kudukurikirana turahebura ndi hano kwibarabara n'abana barindwi ndabasabye n'ubufasha barambira ngo ndindire
inkunga ndatanguriye kuba ikakuma mbaye ikakuma ndahagiriye umutekano muke hanyuma polisi ikora assessment kubwo umutekano muke ndagize banyandikira amakaratasi no mu mashirika atandukanye
iruhande y'uwo mutekano muke ubemeza ko abayeho nabi cyane
aha dufise inzara dufise inyota aturara hasi muri bivyondo ubona ntitufura impuzu ngo twambara gahuzu gafuze ntitwoga aha inda ziri mu kutwica mu mpuzu twambaye
ingorane dufite ni nyinshi ngaba bana banje baherutse kujya ku ishuri tukiri Kakuma mu nkambi aha ndahafite abana barindwi umwana wanjye wa mbere afite imyaka 13 n'ubu nta shuri arimo abana banjye n'ukwirirwa bayerera mu ibarabara nta ufashwa na rumwe UNHCR duhereza abana ntabwo biga n'ukwirirwa basabiriza mu ibarabara
mu mwaka wa 2016 leta ya Kenya yashatse kuyugara kubera impamvu z'umutekano ariko mu ntango z'2017 urukiko rukuru rw'ico gihugu rwahagaritse iyo ngingo Eroje Ulika Neza, Nairobi, Ijuja Amerika.
Makbili ya Biro ya koze muhinga bw'ivyuma hamwe na engineer Linas na Lidiane Nahazwe mwandanye kuryoherwa twasigiye kano karirimbo.
Njuti mwese mubandanya gutega amatwi ibiganiro byacu mu masegonda make cyane isaha 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki tubategurira iminsi yose ku munsi wa gatandatu.